radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nje kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi na FM 104 n'ibice bitatu I Kigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 1922 dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi abakorera mu mujyi wa Bujumbura abakozi ba leta uretse abaganga n'abacamanza babyukiye mu mirimo y'amasuku aho bakorera
abakozi ba kaminuza kuva kuri mukuru gushaka kuri muto nk'abamerereye ndabona ko bose babyitabiriye kandi bagenda neza.
Professor Pierre Claver Mbawe nayo uyobora agasata kashimi muri kaminuza y'u Burundi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaraye atangiye manda ye ya mbere y'imyaka itanu yagarutse ku kibazo cy'umutekano mu karere.
In this year 2024, the intersecting crisis that define our region and our world.
Muri uyu mwaka ibihe by'akaga byaranze akarere ndetse n'isi byatumye habaho umuhangayiko n'icyizere gike hagati y'abantu. Inkuru irambuye ku irahira ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ni mu kanya. Muri Uganda ahitwa Kitezi hamenwa imyanda iturutse mu rwa mukuru wa Kampala haraye hatengutse abantu bagera kuri 21 bahasiga ubuzima. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Mwere kumakuru wafugwe jano hino kuisindu kunge na diane nini na hazwe.
Amakuru ya tutuhere mwere Uganda hawa itanyono murundo imiavu yegera nilizwa ahit kwa Kitezi kumurugwa mkuru Kampala barenze mirongo ibiri. Polisi chogehugu yivuga kwe wikogwa jyo kurondera batazwi Kitigiri wawa wakilimusi vipomo kevya mazu ni miavu vivandanya. Imvura imazimi sirgwa mwere Uganda ni watumye umurundo imiavu usenyo kila kumazu yegera icho kiwanza mwijurujo kwa gata nui nguyeze prezidenti wa Uganda Yuri Kaguta Museveni abicije mu itangazo yasohoye yavuze ko yahaye itegeko yuro cy'umushikiranganje wa mbere byo kwihutisha ibikorwa byo kwimura abantu bose bamucungara rw'ikibanza cabereyemo iryo sanganya. Leta y'Uganda yatangaje kandi ko yatanguye amatohoza yo kumenya icatumye vy'ukuri iyo micafu ihenukira ku mazu y'abanyagihugu. Umutegetsi wese azoba yaragize uruhara haba mu gufata minenegwe ingingo zari gukingira abanyagihugu bahuye na kaga azohanwa nk'uko itangazo rya leta ya Uganda ribandanya kubivuga. Abo polisi ya Uganda imeza ko imaze gutabara ni 14 gusa. Umuvugizi wayo yavuze yamara ko hari abandi bagwe kumenya igitigiri bo babakiri munsi bomoke vy'amazu. Ishami mpuzamakungu gishinze gutabara imbabare ku isi Croix Rouge gatuye yubaka amahema mu icungararo yahabereye iryo sanganya kugira ngo abo amazu ya bomokanye baronke aho baba barabikumusa mu kurindira ko leta ibimura haheze imyaka irenga 10 ikibanza carimwe umwavu arico conye n'icegeranirizwamo imyavu yose iva mu mihana itandukanye y'umurwa mukuru wa Uganda. Imyavu iri muri ico kibanza yarabaye myinshi ku buryo yahindutse nk'umusozi muremure. Abanyagihugu baba mu icungara y'ico kibanza bamaze igihe kirekire bidoga bavuga ko iyo myavu bemeza ko yonone ibidukikije ibabangamiye. Isanganya nk'izi zirakunda gushika ku mugabane wa Afrika nko mu 2018 umusozi w'imyavu wasimutse ku murwa mukuru wa Ethiopia wahitanye abantu 115. Tukiri ku mugabane wa Afrika, polisi ya Tanzania yarayitangaje ko yabujije ihuriro ry'urwaruka kumugambwa utavuga rumwe n'ubutegetsi Chadema yari yategekanije kuba uno munsi kwa mbere. Urwaruka rw'umugambwa Chadema ruharugwa mu 10,000 rwari rwategekanije guhera mu gisagara cya Mbeya kiri mu manuko bwa Tanzania kugira ngo ruhimbaze umunsi w'urwaruka uhimbazwa uno munsi ku isi hose. Icivugo rwaruka rw'umugambwe Chadema rwategekanya gukoresha cagira kiti ifatire mu minwe kazo za kawe. Umukuru wa polisi ya Tanzania akahavuze yamara ko afise amakuru yizewe y'uko urwo rwaruka rwihetse inyuma y'iryo koraniro ariko vy'ukuri rushaka gukora imyerekano yise y'akajagari. Itangazo polisi ya Tanzania yasohoye rigereranya ihuriro ryaburijwemo n'imyerekano y'abakiri bato iherutse kuba muri Kenya. Rigira riti polisi yafashe ingingo yo guhagarika amahuriro yose canke imyerekano biko bitegurwa vyinyegeje inyuma y'umunsi wahariwe urwaruka iyo merekano ishobora guhungabanya amahoro urongozi bw'umugambwe bwateye ivyatsi ingingo ya polisi ya Tanzania uca busaba presidence w'ico gihugu Samia Suluhu Hassan kuyiburizamwo umugambwe Chadema wavuze ko hari abanywanyi bawo bazamaze gutabwa muri yomi bamwe mu bariko baja mu gisagara ca Mbeya nabo basubizwa iwabo ku nguvu kuva afata ubutegetsi mu 2021 nyuma y'urupfu rwa president John Magufuli yasubiriye madame Hassan yagiye yumvikana katari gake avanaho ingingo ziyamirizwa ataraza n'abatari bake muri zo harimo izabuza imyerekano yavanyeho kandi zimwe mu ngingo za politike zanabangamira abamenyesha makuru n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda makuru yacu cyabandaniza muri Leta Zunze za Amerika aho abajejwe imyamamazo ya Donald Trump ariko arondera kwa perezida wa Amerika bavuga ko Iran yivye amabanga yabo biciye mu buhinga bwa none ikimenyesha makuru cyo muri Amerika Politico cemeza ko hari amakuru y'ibanga cahawe biciye muri email ajanye n'imyamamazo y'abarepublikani muri rusangi ariko by'umwihariko hari makuru ngo yavuga kuciswe intege nke za JD Vance yiyamamaza mu kibanza cyo ushobora kuba vice perezida wa Amerika ari nk'amwe Donald Trump yotsinda amatora itangazo ryasohowe n'abajejwe imyamamazo ya Donald Trump yahoze ari perezida wa Amerika rigira riti ayo makuru yose yagiye ahabona binyuranye n'amategeko yagiye hanze biciye ku banyamahanga babangamiye Amerika kandi bashaka kwivanga mu matora y'uno mwaka ku rundi ruhande Donald Trump yemeza ko ikigo nya Amerika Microsoft na co nyene kerutse guha abajejwe imyamamazo yiwe raporo yemeza ko Irani yacengetereza me mu mbuga ziwe Trump ariko ashimangira ko makuru Irani yivye ari makuru umuntu wese yabishatse ashobora kubona itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters dukesha ino nkuru rikavuga ko ritashobora kuronka ibyemezo ntabanduka by'uko by'ukuri Irani yivye amabanga y'abarepublikan ubutumwa bwa email ubuserukizi bwa Irani muri ONU bwanditse bwisigura kuri iki kibazo bugira buti Irani nta mugambi wo kwivanga mu matora ya Amerika ifise nta n'inyungu ibifisemo ivyegeranyo nk'ivyo nta gaciro na gato tubiha na Trump yahoze ari perezida wa Amerika kuva akiri president yamye afise imigenderanire mibi na Irani mu 2020 yategetse igisirikare ca Amerika kwica umwe mu ngabo nkuru za Irani kuva ico gihe Irani ntishaka kumwerekwa yahize ko izona mwihora
koze Diane nini na hazwi mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri waishatu akadomo radio atube wa akadomo com na ku mbuga za Instagram YouTube na Facebook kadresi yacu ni zewe wa radio yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahinzwi gushika izahinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu Burundi abakorera mu mugi wa Bujumbura abakozi ba leta uretse abaganga n'abacamanza kimwe nabikorera ku giti cyabo babyukiye mu mirimo y'amasuku aho bakorera babisabwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ushishikariza abarundi bose kugira isuku aho bari hose
iyi ndwi itangura n'indwi y'isuku wonzo osaka icaye mu biro nje nzomwikurira kandi kwa mbere nzonzongokira isagara cyose uwenzo wasanga mu biro ni tezo mwisohorera abemerewe gukora abaganga bariko baravura ni bavura abacamaza ariko atimanza ni bazice kuko nugira ngo abene gihugu borohego mugabo uwenzo wasanga mu biro yicaye ni babanze bakubure duhere kuri iki nyene nitwaheza kugira isuku duheze rero tuze ku bindi bikomo nitwaheza kugira isuku duceje ku bindi bikomo mu bicize ku radio yose nta muntu n'umwe nkene akorera mu biro bazosura mu biro nje kwirabira ingene isuku rimeze bamaramare nabo bumve yuko akazi kahagaze kubera turiko tugwana n'umwasi umwasi yaduteye umuntu akavuga ngo ayikorera ngo murumva ngo amazi ngo aratenye ngo amazi mabi naho wayikuye mu biro ukoreramwo
Perezida Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa mbere hirya no hino rero mu mujyi wa Bujumbura icyo gikorwa kitabiriwe nabaje biteguye gukora isuku kimwe nabaje bazi ko bari bukorere mu biro ariko nabo bahawe ibikoresho kuri kaminuza y'u Burundi abakozi baho nabo bakoze isuku navuganye na professeur Pierre Claver Mpawe nayo uyobora agasata département kashimi ambwira uko gikorwa kigenda
ubwo kwabite bakamwe n'umukuru w'igihugu isuku niko bacamisi yose twamiza ko ena cyo gitubanu turi ku bikorwa cyo twasukura yo no hindo kugira ngo twicara kama twatewe
none abanyeshuri bose bakamenuza y'u Burundi cyo gikorwa bakitabiriye
oya abanyeshuri ntavyo cyo twakoresha mugabo abakozi bakamenuza kuva kuri mukuru gushaka kuri muto nk'abamerereye ndabona ko bose babyitabiriye kandi bwo bagenda neza
icyo gikorwa mwitabira uyu munsi mwiteguye kuzagikomeza buri wa mbere mukajya mu gikora cyangwa se ni ukugikora gusa kugira ngo
oya navuze ko isuku ari kubasha misi yose rero muso cyo twako twabikora mu gabo isuku yari bwa mbere twamiza ko kandi n'imisi yose twamiza ko ko murazi yuko isuku ari kirumara haba umuryango ushaka ku kazi aho dusanzwe dukoresha
nabishatse kuvuga iyo umukuru w'igihugu atabisaba kugira ngo uyu munsi mubikore mwebwe aho ngaho muri kaminuza mwari musanzwe mubikora ntimwabikoze kubera ko president yabisabye
ubusanzwe ahubwo nabivuze hari abakozi basanzwe babikora kandi nk'uko tubizi ntawe ukora mu biro bishafuye icyo gikorwa ni igikorwa cya misi yose uno munsi bwakabaye cabaye nk'igikorwa cy'umwihariko cyangwa cyo nakwita ka particulier kuko mukuru w'igihugu amaze kubisaba twateza kwitaba akamo hanyuma tukarushirizaho kutuma tubikora na yo ndo rigikorwa cya misi yose
ariko nkawe mwarimu Pierre Claver Mpawe nayo kuba ubu ngubu ufite umweyo ugenda ukora isuku aho ngaho kuri kaminuza mu mutima wawe urumva umeze ute
mu mutima wanjye ndahimbaye kuko ari uko dukora misi yose uko nabivuze je niba nshaka uje ukazuzana twambaye amataburiya kizo ariko twe twabate ko twahangana n'imicafu ya misi yose icyo si uko aciye umunsi gusa ariko kuba tubayemo ni kuba dukora kandi twishimiye
urambwira ko aho kuri kaminuza y'u Burundi icyo gikorwa cyo gukora isuku mwari musanzwe mu gikora ariko se aho waje ku kazi unyura mu yandi makartiye ya Bujumbura nabo wabasanze bitabiriye neza iyo mpuruza y'umukuru w'igihugu
je nibaza ko bose babitabiriye mugabo ntabyo no shingire nawe kuko murazi ko twege twazindwa ku kazi turazikora ku mirimo samo ya twatiri ku kazi zinduka na kono umenya ibi kubera muri karatsi yo munsi kuko tuvugana je ndi bibaza ya kaminuza ari dusanzwe dukora mu mirimo
hari bamwe mu bakozi sinzi niba byabaye naho ngaho kuri kaminuza ariko nabibonye kuri za ministeri hari abakozi bamwe baje ku kazi bambaye neza bambaye amakostume ndetse n'abakenyezi biteye neza bambaye nk'abaje ku kazi bisanzwe ariko bageze ku kazi bahita bahabwa ibikoresho byo kujya gukubura aho ngaho kuri kaminuza mwese mwaje mwiteguye ntabarimo bakubura bambaye za costume
yazata ukubura yambaye costume kwa tusaidu sisi muhuzu kishu na kishu na tuwe dikodala wa mugisata tuwe inga nubu menye muhuzu usamu tuwa tukwa ambaye uutuese dusenda basha jabizu mwa mambaro chikara kutu liku kukandi sikuku na gendanezi
Professor Pierre Claver Mpawe nayo uyobora agasata kashimi muri kaminuza y'u Burundi ndagushimye cyane kubwa kakanyuhaye ijwi rya Amerika
murakoze natusabashimisha
Rwanda Perezida Paul Kagame yaraye arahidiye manda ye ya kane anayo ya mbere y'imyaka itanu umuhango wabereye kuri stade amahoro witabiriwe n'abakuru b'ibihugu birenga 20 by'Afurika mu ijambo rye Perezida Paul Kagame yagarutse ku mutekano mu karere inkurirambuye asumutakaboyi
umuhango waranzwe n'ibirori binyuranye byatangiye mu gitondo bigeza mu mugoroba abahanzi b'abanyarwanda babanje kunezeza abaturage bari bazindukiye kuri stade baje kunganirwa na karasisi ka gisirikare kanogeye benshi mukuru w'igihugu yashimye abaturage bamugiriye icyizere bakamutorera manda ya kane abizeza ko bafatanije bazagira kuri byinshi
iyi manda nshya rero ni intangiriro yo gukora ibirenze kugira ngo ibyo twifuza tubigereho kuki se n'ubundi tutarenza kubyo twakoze kubitekereza ntabwo ari ukurota birashoboka bizashoboka twabikora kandi tuzabikora ikinyenzi muri byose turi hamwe turumwe kandi ndagira ngo mbashimire cyane kongera kumpa icyizere ariko kandi munakishyigikiramo
Umuhango wagaragayemo umubare w'abakuru b'ibihugu biganjemo ibyo mu burengerazuba bw'Afrika ndetse abonetsemo abo muri Afrika y'Iburasirazuba Perezida wa Sudani y'Amajyepfo yari yitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Kagame Perezida wa Kenya Perezida wa Tanzania Vice Perezida wa Uganda ndetse na Perezida wa Somalia igihugu gitoranye cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibohereza intumwa muri uyu muhango Perezida Kagame akaba yagarutse ku mutekano muke ukomeje kugaragara mu gihugu cya Kongo
In this year 2024, the intersecting crises that define our region and our world
Muri uyu mwaka ibihe by'akaga byaranze akarere ndetse n'isi byatumye habaho umuhangayiko n'icyizere gike hagati y'abantu bitewe n'uko ibibazo bibonetse bidashakirwa umuti ukwiye kimwe amahoro mu karere kacu ni ikintu kibanze ku Banyarwanda ariko yakomeje kuba ingume cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko ayo mahoro ntawayazana aturutse ahandi ubwo yaba afite imbaraga nyinshi gute niba uwo bireba wa mbere adakoze ibyo asabwa gukora ibyo bitabaye umurimo w'ubuhuza ukorwa n'abayobozi bo mu karere bahawe izo nshingano ntiwagira ku byo witezweho
The sincere mediation efforts by the mandated regional leaders cannot work as intended
Mukuru w'igihugu yashimye Perezida wa Kenya ndetse na Perezida wa Angola bari i Kigali ku muhate bakomeje kugaragaza bifuza gushakisha uburyo amahoro yagaruka muri aka karere abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashinja ubutegetsi bw'u Rwanda gutera igihugu cyabo buciye mu mutwe wa Imana 23 ibintu u Rwanda rutambamye guhakana umuhango wo kurahira ku mukuru w'igihugu abaturage bawitabiriye bamaze amasaha arenga 6 bategereje umuhango nyirizina gusa ngo nubwo bamaze umunsi wose mu birori bavuye n'ijuru rya Amerika bagaragaje ko nta gihombo bagize
tugenze neza cyane
igice cya kunezeza uyu munsi
karasisi of course ni igikorwa nyamukuru
ni igikorwa cyiza cyane cyo kuba twongeye kwibonera umuyobozi wacu atwemerera ko turi kumwe mu kubaka igihugu cyacu burya iyo uzi icyo ushaka ntabwo wumva umunaniro cyane cyane ko twari dutegereje impano z'umukuru w'igihugu zitugaragariza aho yifuza ko tugenda na mwuru urugendo ntabwo twari kunanirwa rero kandi n'ibirori byari bishimishije cyane
usibye abaturage bavuye mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo uyu muhango wanitabiriwe na bamwe mu Barwanda cyakabise karita avuga rumwe n'ubutegetsi Green Party kuri Madame Masozera Jackie wari ku rutonde rw'abifuzaga kujya mu nteko ishinga amategeko ariko utaratowe yagaragaje ko nubwo umukandida wabo atatsinze ariko bitababujije kwitabira ibirori
twatumye nk'uko n'abandi banyarwanda bose batumye kandi nk'uko basanzwe badutumira mu bindi bikorwa by'igihugu cyangwa bya leta
ariko kuba mwari mufite umukandida akaba atari w'uyu munsi warahiye koko mamufite akantu kababara ko mwabigiyemo mubishaka
ntabwo twabura kubabara urebye n'abakinnyi b'umupira iyo ekipi imwe yatsinzwe irababara ni ibisanzwe ariko turabirenga kugira ngo dukomeze twubake u Rwanda kandi ntituzacike intege ntitwigeze dukike intege tuzakomeza umurego n'imbaraga n'ubutwari twe dufite imyaka yose ishize kuva 2014 twakwemerwa tuzakomeza n'ubundi kuva n'uyu munsi dutangiye dutegura n'amatora muri 2029
Komisiyo y'Igihugu y'Amatora mu Rwanda ivuga ko Perezida Kagame yatsinze amatora yo mu kwezi gushize ku majwi 99%. Indorerezi zo mu miryango y'ibihugu bya Afrika zavuze ko aya matora yagenze neza cyane muri rusange. Gusa batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko intsinzi ya Kagame ari we ubwe uyigenera nyuma yo gukoresha ingufu mu gucecekesha batavuga rumwe nawe. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
imikino mpuzamahanga ya Olympique yaberaga I Paris mu Faransa yarangiye kuri iki cumweru leta zunze ubumwe za Amerika niyo yegukanye imidari myinshi 125 Ubushinwa butwara 91 Ubwongereza bwabonye imidari 65 naho Ubuyapani 45 ku mugabane wa Afrika Afrika y'Epfo niyo yatahanye imidari 6 ni nayo myinshi Uburundi nta mudari numwe bwatahanye kimwe n'u Rwanda ariko Uburundi bwo bwari bwashobora gutahana umudari mu mikino ya Olympique yabereye I Tokyo mu mwaka 2021 siko byagenze rero I Paris mu Faransa Désiré Hatungimana
abatari bake bakunda izo nkino babona ko igihugu cy'u Burundi kiko kigenda gisubira inyuma nk'ibirenge mu nkino kandi aho hambere cyasarukirwa vyiza by'abantu Salvatore Bigirimana umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamashyirahamwe y'inkino Steno yararongoye abonanotsi mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika arashima ko abaserukiye Burundi babikoreye kiretse aboga batumiwe amenyesha ariko ko ibyo bidahagije kugira igihugu kironke umudari ngo kuko izo nkino zitabirwa n'abonanotsi bo kugwe go hejuru n'ata mudari wabonetse arashima uko abanonotsi b'Burundi bigenjeje
aba atlete bacu abaduserukiye bigenjeje neza kandi ukabona ko bitari bya bindi byo kuvuga ngo igikomeye ngo nukuba wagiye mu bandi oya urabona ko bariko barahiganwa ukabona ko bariko barahiganwa ko ukabona ko hari nabo basumvya urumva rero mu gihe uba ufise usumvya bandi babya bindi ngo igikomeye nukuja muri ayo mahiganwa oya Burundi murazi ko twavuze kuva kera yuko ibyo twabirengeye
biri kazi siganira yari yitabiriye ayo mahiganwa mu gisata cyo koga nawe nyine nashima uko bigenjeje ariko akabona ko yaba igihugu cabafata mu mugongo bimwe bihagije babakora byiza kurusha arafise icyo asaba barongoye Burundi
dusaba twite bakomeye bari mu Burundi bicaye mugaho kuri iki batashoboye gushika ngaha anya n'ubwo buryo na amaopportunite babura yo kuja gusubika igihugu ama competition kwikarifia etc ababaye kundi umwana w'igihugu ndashaka ko n'abadutwaye babimenya c'est pas parce que twashitse ngaha anya kubaca baza ngo baje kudufasha ego ni vyiza ko baza guturaba kuno tumerewe ni vyiza cyane biraturyohera ariko hari ibintu twa twakoze twagira dushobora gushika ngaha anya siho bari bari mugifoko baza kuturaba tukiri hajya hasi tukiri ko turarondera gushika ngaha anya cyo nisho kintu abantu bateza gutahura
mu myaka iniri imbere Salvatore Bigirimana avuga ko igihe ababijejwe bose boshira ingufu hamwe Uburundi bushobora kuronka umudari I Los Angeles azobera benizo nkino
ku giti cya komite olympique no kuvuga yuko amashyirahamwe yose ategura iby'inkino n'ubushikiranganje butujejwe ari bwo buserukira leta tukaje hamwe vuba na vuba vuba bwango tukavuga tuti ubu rero kuvuno munsi dutegure les jeux olympiques dutegure championnat du monde dutegure championnat d'Afrique uravye uburyo ufise n'ababikora abasigaye gushira hamwe ibyo mufise byose kugira murabe ingene twokwisununura hanyuma tukarondera n'uwo mudari bijya birahesha iteka igihugu
Uburundi kuva bwabaho bufise imidari ibiri muri izo nkino umudari w'inzahabu watwawe na Veniste Niyongabo ku metero 5000 ya Atlanta muri Leta Zunze Amerika mu mwaka w'1996 ni nawo mwaka wa mbere Uburundi bwari buserutse muri izo nkino n'uwifeza watwawe na Francine Niyonsaba I Rio de Janeiro muri Brazil mu mwaka w'2016 umupira w'amaguru naho umugwa wa Vitaro uzitabira inkino za Afrika z'imigwi y'abayambere iwabo uri mu gihugu cya Tanzania kuri uwa gatandatu bakinye n'umugwi wa Pamba Jiji banganya igitsindo kimwe ku kindi mu rukino rwa gicuti uwo mugwi waciye ukomereza urugendo rwawo I Dar es Salaam aho uzotana mu bitwe na Young Africans kugenekeza ya 16 za kuno kwezi mu rukino rw'ibanze muri izo nkino za Afrika n'urukino rugira kabiri Vitaro izo rukiniraho nyene muri Tanzania kugeza maginga ya Burundi atakibuga cyo kwakira inkino mpuzamakungu bufise Désiré Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Rwanda mu mupira w'amaguru ikipe ya Police FC niyo yegukanye igikombe cy'ubutibindi muri icyo gihugu muri mwaka 2024 Jean Claude Munyandinda
mu mukino wa Super Coupe wabereye kuri Stade yitiriwe Pele Nyamirambo ejo bundi kwa gatandatu hagati y'ikipe y'urwego rw'igipolisi mu Rwanda Police FC n'ikipe y'abasirikare b'u Rwanda APR FC umutoza Vincent Mashami wa Police FC yongeye guhesha ikipe ikindi gikombe kiyongera ku gikombe cy'amahoro baheruka kwegukana mu gice cya mbere APR FC na Police FC zerekanye umukino usukuye ariko iminota 45 irangira nta kipe ishoboye kurunguruka mu izamu mu gice cya kabiri nabwo nta cyahindutse umukino warangiye ari ubusa ku busa bahita bitabaza za penalty igikombe kiruta ibindi mu mpira w'amaguru mu Rwanda cyahise gihabwa Police FC kuko yatsinze APR FC penalty 6-5 abakinnyi batandatu ba Police FC bashoboye gutsinda penalty zabo ni Muhajiri Hakizimana Didier Mugisha Abedi Bigirimana Simeo Iradukunda Elijah Ani na Eric Nsabimana Isa Yakubu niwe mukinnyi umwe rukumbi wananiwe kwinjiza penalty ku ruhande rwa Police FC Yusuf Dauda na Richmond Ramti ntabwo basekewe n'amahirwe yo gutsinda penalty bateye ku ruhande rw'ikipe ya APR FC abashoboye kuzinjiza ni Clement Yigena Gilbert Byiringiro Pavel Nzira Mamadusi na Arius Wane nyuma yo kwegukana igikombe cya Super Coupe Police FC yahawe kandi igihembo cy'amafaranga miliyoni 10 z'amanyarwanda naho APR FC igenerwa miliyoni 5 urugamba rw'aya makipe abiri Police FC na APR FC rugiye gukomereza mu marushanwa yo guhatanira ibikombe bya Afurika mu mpera z'iki cyumweru Police FC izaba iri muri Algeria izahura n'ikipe ya CS Constantine muri icyo gihugu mu mukino ubanza w'amajonjora y'ibanze mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika mu irushanwa rihuza amakipe yabaye mbere iwayo APR FC izahura na Azam FC muri Tanzania uyu mukino uzabera i Dar es Salaam abafana b'abakeba ba APR FC ni ukuvuga abakunzi ba Rayon Sports bamaze kugaragaza uruhande bazaba baherereyemo bashimangira ko bifuza ko Azam FC yatsinda APR FC kanayisezerera
aba ni barafiki zatu aba ni bandugu zengu tunataka bashinde ile timu APR kama kawaida kama kawaida
Azamu yacu Azamu yacu inshuti yacu tuyiri inyuma turi tayari jana kwijana
Azamu yacu
yiri inyuma
Azamu yacu naomba naomba Azamu ipige fiara goli 3-0
umukino wo kwishyura hagati ya APR FC na Azamu FC uzabera kuri Stade National Amahoro I Remera Jean-Claude Munyandinda ijwi rya Amerika I Kigali
ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara makoze kudutega amatwi aho umwe wose ku migabane yose yishi dukomeje kandi gahunda gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi intimba y'intore ntiyibuza guhamiriza umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimye Imana
sangiri jambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga kwijwe rya Amerika Imbere